Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nini Nahazwe. Amashirahamwe yigenga arenga 40 akorera mu gihugu cy'u Burundi asaba kutongereza ikiringo c'intumwa idasanzwe y'iryo shirahamwe muri ico gihugu.
Turemeza ko agata y'akazi na muntu kifashe neza kudahirahira ngo bongere kiringo uwo twita mu rapporteur special kuko atakintu na kimwe ariko arakora kiretse ko ari muri politique yo guhiga akazi.
Uyu ni Gerard Hakizimana atwara ishirahamwe Folicon F. Folicon F ni rimwe mu mashirahamwe atifuza ko Fortuné Gaëtan Zongo atongerwa ikiringo cyo gukorera ku Burundi nk'intumwa idasanzwe ya ONU.
Rigiteka yashoboye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika 1,185.
Nawe ni Ancher ni ko yagize na watwara ishamwe Liga Iteka riri mu mashirahamwe yifuza ku ikiringo cyo ntumwa ya ONU mu Burundi congerezo. Mu Rwanda Denis Kazungu yagirizwe ivyaha biremereye birimo ukwicwa rw'agashinyagura barenga 10 akabashingura ahaba agiye gufunga imisi 30 imbere y'uko rubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi. Urusiya bwashize president sentare mpuza makungu mpana vya CPI mu mfunyapfunyo ku rutonde rwabo rurondeza mu tungane. Abatembagaje ubutegetsi bwa Nigeria basaba ibiganiro n'ubufaransa gituma muracumva handi hato mu Donido ya no makuru musangwe ikaze kandi namwiriwe ncuti bakunze bijuru rya Amerika. Teka makuru ya chutu ya here mu Burusi ya hicho gihugu cashize Piotr Hofmansk president sentare mpuza makungu mpana vya CPI ku rutonde rw'abantu baronderwa Thomas Kamirindi yagirizwe ki uyo mukuru wa CPI.
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu y'Uburusiya itangaza uru rutonde ntivuga impamvu yarushyizeho umucamanza Piotr Hofmanski. Iravuga gusa ngo Hofmanski Piotr Yosef umunyapolonye arashakishwa mu rwego rw'amategeko ahana y'Uburusiya. Mu kwezi kwa 7 gushize Uburusiya bwashyize ku rutonde rwabo bushakisha abandi bacamanza babiri ba CPI uwitwa Rosario Salvatore Aitala ukomoka mu Butaliyani n'umutegarugori Tomoko Akane ukomoka mu Buyapani. Naho mu kwezi kwa 5 gushize bwari bwarushyizeho umushinjacyaha mukuru wa CPI Karim Khan. Bose uko ari 3 bashyize umukono ku mpapuro zo guta muri yombi president w'Uburusiya Vladimir Putin mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka. CPI imukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara byo gushimuta abana ba Ukraine.
Thomas Kamirindi urakenuye tukiri ku Burusiya inyubakwa n'ibibanza bitandukanye vyaraye vyononywe n'ibitero vya drone 38. Urusiya bwagavye mu bibanza bitandukanye vya Ukraine bindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidela niyo ngabo.
Buramatari wa Odessa yatangaje ku rubuga Telegram ko inyubakwa zononywe ziri mu bibanza bikomeye bikoreshwa mu gushorera hanze ingano n'izindi ntete biciye mu ruzi Danube. Yasiguye ko ibitero by'Uburusiya byo mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri vyakomerekeje abantu babiri vyonona imodoka zirenga 30. Igisirikare kigwanira mu kirere cya Ukraine cyatangaje ko casambuye drone 26 kuri 38 Uburusiya bwakoresheje muri ivyo bitero. Mu ntara ya Kherson iri mu bumanuko bwa Ukraine abategetsi baho batangaje ko ibitero by'Uburusiya vyabaye mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri vyakomerekeje abantu batari munsi ya 4. Buramatari w'intara Kursk mu Burusiya ihanura ibibi na Ukraine kuri uyu wa kabiri yatangaje ko drone ya Ukraine yakoroye bombe mu kibanza gitanga umuyaga nkuba. Ico gitero catumye umuyaga nkuba ubura mu mihana itari mike yo muri iyo ntara.
Umushikiranganje ajeje gisata cingenzi muri Israel kuri no kabiri yagendeye Arabia Saudite n'urugendo rwa mbere rugizwe n'umushikiranganje w'igihugu cha Israel muri Arabia Saudite. Iyo nkuru murashobora kuraba ibindi kuri vyo kuri yo kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Muyagezweho ku mugabane wa Afrika naho ikibazo cyo kubura kw'amazi kiriko kiribonekeza cyane mu bice bitari bike muri Afrika y'Epfo. Fidel Nyongabo aragarutse.
Abategetsi b'isagara basigura ko ibura ry'umuyaga nkuba ririko rituma abantu imiliyoni n'imiliyoni babura amazi. Bavuze ko mu gihe atamatara abahari ibikoresho bikenewe kugira bikura amazi mu bushinguro biyajana mu bisagara bidakora. Gideon Grunwald, umuhinga mu byerekeye amazi yafasha akaruhuko ko muzabukuru, bavuga ko ibyatangajwe nabo bategetsi b'ibisagara bidasigura igituma ububiko bw'amazi bugaragara. Dr. Grunwald avuga ati,
the question is, were these reservoirs prepared for a failure? So were these reservoirs at about 80%?
Ikibazo kihari ni kumenya niba ubwo bubiko bw'amazi bwatunganijwe mu buryo butari gukora neza. Kumenya ko ubwo bubiko bwari bufise ubushobozi bwo kuzuza amazi kugera ku 80% igihe cyose. Uko niko ubwo bubiko butegerezwa gutegekanywa. Ibintu ntibyategekanijwe mu buryo buhagije kugira bishobore gutuma ububiko bw'amazi buguma bwuzuye igihe cyose. Ibikoresho bikura amazi muri ubwo bubiko bishobora kuba bidakora neza. Grunwald yatangaje ko ibura ry'amazi mu bisagara muri Afrika y'Epfo rifise ingaruka zikomeye ku banyagihugu na cyane cyane mu bitaro. Abandi bahinga bitegereza ibintu bavuze ko kuba leta yagenye abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ANC muri Afrika y'Epfo mu bibanza bikomakomeye byerekeye ikibazo cy'amazi batabifitiye ubuhinga, aho kugena abahinga babimenyereye biri mu biriko bituma icyo kibazo kidatoregwa inyishu. Yamara leta ya prezida wa Afrika y'Epfo yavuze ko abategetsi bose bakora mu gisata cy'amazi babifitiye ubuhinga buhagije.
Fidela Nyongabo, urakoze. Tuvane muri Afrika y'Epfo dutwara muri Niger, abategetsi batembagaje abasirikare batembagaje ubutegetsi bw'ico gihugu basavye kuganira n'u Faransa kubijanye n'ingingo y'u Faransa yo gutahukana abasirikare babwo.
Mwitangazo ryasomwe kuri televiziyo mu ijoro ryo ku munsi wa mbere, abasirikare bayoboye Niger batangaje ko ikiranga minsi ku ngingo y'u Faransa yo gukura abasirikare bayo muri ico gihugu gitegerezwa gushigwaho mu biganiro n'amasezerano yumvikanywe ko n'impande zombi. Ku munsi w'Imana, prezida w'u Faransa Emmanuel Macron yatangaje ko igihugu ciwe kizokura ambasaderi wacu muri Niger. Abategetsi ba Niger barakiye neza ivyatangajwe na prezida w'u Faransa Emmanuel Macron. Batangaje ko ari intambwe ikomeye kubijanye n'ubwigenge bw'igihugu cyabo. Barindiye ko abategetsi b'u Faransa babishyira mu bikorwa. Perezida Macron yari yashatse kugirana imigenderanire idasanzwe n'igihugu cya Niger. Yamara gukorana n'icyo gihugu mu bya gisirikare byararangiye. Perezida Macron yatangaje ku munsi w'Imana ko abasirikare bayoboye Niger batagishaka kugwanya iterabwoba.
Reka nshimire bagenzi banje Fidel Nyongabo na Thomas Kamilindi ku makuru agezohe ujyanino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza. Ayo mumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amashirahamwe yigenga arenga 40 akora mu gihugu cy'u Burundi yandikiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU na kanama kayo kajejwe agateka kazi na muntu asaba ko ikiringo c'intumwa y'iryo shirahamwe mu Burundi kitoyirahira ngo congerezwe mu kwezi kuza kwa 10. Ayo mashirahamwe asanga iyo ntumwa atakindi gamije atari gucafuza u Burundi. Ku rundi ruhande ariko harandi mashirahamwe akora hanze asaba ONU kugumiza ijisho ku Burundi biciye kuri iyo ntumwa, akemeza ko agateka kazi na muntu kagihunyangwa mu Burundi. Inkuru tubaza Pierre Claver niyo nkuru.
Aya mashira marenga 40 adahani ibyicaro bya politike mu Burundi yateye umukono kuri urwo rwandiko aratera ibyatsi yivuye inyuma icyiyumviro cyo kongereza ikiringo cyo mwaka c'intumwa gishiramwe mpuzamakungu ONU mu byerekeye agateka kazi na muntu. Muri ayo mashirahamwe harimo ayaranira agateka kazi na muntu nka Rige Izere Ntiwihebure, Piske Burundi, ayaranira agateka k'abanyororo nka Association Ntabariza, ayagwanya urudandazwa n'inyuruzwa ry'abantu nka ONRCP Wetonfrere, ayaranira iterambere nka Codip, ayabashingwa manza, ayaharanira agateka k'ubwoko bw'abatwa, ayugwaruka, ayaharanira amatora meza na demokarasi, ayagwanya umugera wa sida nka Capes Plus, ayaranira ineza y'umwana n'ayandi. Abayarongoye bahamagarira ONI mu rwandiko bayirungikiye n'akanama kajejwe agateka kazi na muntu ka ONI kudahirahira ngo bagwe muco byise umutego w'abansi b'igihugu mu kongereza ico kiringo mu kwezi kuza. Ku izina ry'abagenzi we Gerard Hakizimana twarishije mu Foricone F rimwe muri ayo arabisigura kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
No musi tuvugana turemeza ko agateka kazi na muntu kifashe neza kudahirahira ngo bongere kiringo uwo twita mu rapporteur special kuko atakintu na kimwe ariko arakora kiretse ko ari muri politiki yo guhiga akazi no kwerekana ko ibintu bitagenda.
Kuri bo Uburundi bwarateye intambwe cyane muri ico gisata ndetse n'umukuru w'igihugu ico gisata kiramuraje ishinga batanga uturorero kuko zicaha agihanirwa naho yo bari mu mugambwe uri ku butegetsi
haramaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ibyo se byerekana ko ibikorwa byo gusimbata adatekazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye nibyo ntagihugu na kimwe adatekazi na muntu kifatanije na kwijana hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe nuko abandi bana yabigishwa gutsimbataza amahoro kwara neza.
Ubwo rwandiko ruje mu gihe akanama kajejwe agateka akazi na muntu kawo ni kari mu nama idasanzwe igira 54 i Geneve mu Suisse gushika mu kwezi kuza kw'icumi naho biruko bagenzi babo bagwiriyemo abakorera hanze bobo babona ko hamwe amakungu atogomeza ijisho ku Burundi n'ivyahuha byo huhuka. Runani Fiacat, FIDH, Human Rights Watch, Amnesty International n'ayandi akorera mu karere n'iburaya asigura ko iho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu mu Burundi ririmo ubwicanyi kuboreza igufa abantu abagenda mazima yongo n'ibindi riteye amakenga kuko ribangamiye abatavuga rumwe na leta n'abantu n'agateka kazi na muntu. Ashere niko yagize atwara rigiteka ku izina ry'abagenzi we yabwiye Ijwi ry'Amerika ko igituma bacifuza iyo ntumwa ari uko nk'akarorero abantu barenga 1,800 bishwe mu myaka itatu iheze
aho rigiteka yashoboye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika 1,785 amabi yabandanya kogwa atacamira nico gituma isaba ishimitse yuko iyo ntumwa yaoni yo kongukiringo kugira ngo ibandanye akazi kayo.
Muri raporo yiwe yacekereje mu nama iriko irabere Geneve Ijwi rya Amerika rifise intumwa yawo ni Fortune Zongo Gaeta nawe nyene yaremeje ko agifise akazi muri icyo gihugu kubera iho nyangwa ry'agateka akazi na muntu ribandanya. Abatavuga rumwe na leta batotezwa bagafungwa abandi bakanyuruzwa abandi bakangazwa haracyari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa biraturaje ishinga kandi wamenga n'ibisanzwe hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingirwa ikibaba. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye yatubwiye ko ataco barashima kubivuga ko kuvagenwa mu mpera z'umwaka w'2021 iyo ntumwa ntiremererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi naho n'ubu yongeye gusaba uruhusha amahigwe si menshi kuko ubuserukira u Burundi i Geneve mu Suisse Elisa Nkerabirori yabwiye akanama ka ONU ko atakaze azofahawe muri ico gihugu. Ati numvise ko hari abasabye ko iyo ntumwa yemerezwa n'igihugu canje yokongerwa ikiringo. Ubwo rwandiko nirwabashikira muragwiyamiriza namwe mwibaza igituma hari abaguma bamushaka kandi agateka akazi na muntu kifashe neza nuko akorera inyungu zabo apaneza igihugu n'umucangero. Mugume mwibaza icyo kibazo kuko ibaguma bamwubaraye ko natwe yokoreye tutamushaka. Nta uramenya ingingo ako kanama kawo ni kazofata inyuma yo kurungikirwa inzandiko zitandukanye z'abemera n'abiyamiriza intumwa ya ONU. Icyo bikoze umuryango umwe bwa buraya wemeje i Geneve mu Suisse ko utewa amakenga n'ibibera mu Burundi nko gufungira abantu ubusa. Gusa ntiwavuze aho uhagaze kuri icyo kiringo kigiteye impari. Pierre Clavin inkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Igisata c'ubutungane ubu naho mu Rwanda sentare yibanze ya Kicukiro muri ico gihugu yafashe ingingo yo gufunga by'agategekanyo uwitwa Denis Kazungu mu gihe c'imisi 30 imbere y'urubanza mu mizi Eric Bagirubusa yari mu rukiko hafatiwe iyo ngingo
Umupira w'ibara ry'umuhondo n'ipantaro ijya gusa na kaki ari mu maboko y'abapolisi icyarimwe mu mapingu rubanda rumukomera ariko we yisekera uko niko Denis Kazungu yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama mu mujyi wa Kigali umucyumba cy'urukiko umucamanza yibukije uko imiburanire yagenze ku byaha icu mu bushinjacyaha umukurikiranyeho ibyo birimo cyaha cyo kwica umuntu ku bushake yica rubozo gukoresha undi mibonano mpuza bitsina ku gato guhisha umurambo w'umuntu n'ibindi iyo abapolisi batahaba ababuza babo bashakaga kwihorera ibyo byose umucamanza yarasesenguye ingingo ku yindi yanzura ko ibyagezweho mu iperereza byagaragaje ko hari imibiri 12 yagaragaye kandi Kazungu yemera ko ari we wabishe yashingiye kandi ku mvugo ze zo mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha ahuregwa yemera ko hari abandi bantu babiri yishe yarangiza akabateka mu isafuriya amagufa yabo akayamenagura mu mugambi wo gusibanganya ibimenyetso yisunze ingingo z'amategeko mu manza z'inshinjabyaha umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zigaragaza ko Kazungu yakoze ibyaha yashingiye kandi kukuba urega ubwe yiyemerera ibyaha ntanabyicuze umucamanza ategetse ko Kazungu afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi yavuze ko mu kumufunga ari bwo buryo bwonyine bwo kugira ngo ibyaha aregwa bihagarare yavuze kandi ko ari n'umwanya mwiza wo kurinda abakora ibyaha iburanisha rirangiye abapolisi bongeye kuboha Kazungu bamusubiza muri kasho ari nako rubanda rumukomera kuri bamwe mu babuza babo byaramarira gusa gusa uko ubushinjacyaha busobanura dosiye ya Kazungu naho bwumvikanisha umwuga yaba yarakoraga ijwi rya Amerika rimaze iminsi riko riperereza kuri uyu mugabo w'imyaka 34 y'amavuko mu makuru twagezeho aratubwira ko Kazungu nta mugore agira ayo makuru akatubwira ko Kazungu yigeze kugiraho ishuri ry'incuke riherereye Inyabisindu mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo byabaye ngombwa ko dusura iryo shuri tuhageze twasanze iryo shuri Kazungu yari yararyise Berwa Nursery School Bwana Emmanuel Siwomana atuye Inyabisindu mu myaka ibarirwa muri 17 acuruza ibikoresho birimo ibyifashishwa mu mazi no mu mashanyarazi aho acururiza ni nko muri metero 10 ujya ku ishuri ryahoze ari rya Kazungu yatubwiye ko bari bazi Kazungu
nuko ababyeyi kenshi bavugaga yuko abana kunda kubakubita ishi kugirute aricyo mbega tumuze wari kutumubona nk'umuntu nyine uhigisha nta n'ikindi kibazo tumuze impamvu byadutunguye twatumenyereye kuba tumuziho Kazungu umurezi umwana wa Rwahama ubundi twebwe twatuzi uko ari umwana wa Rwahama tumuzi uko ari umuntu w'inyangamugayo atambuka tukaganira tugaseka ariko tumaze kumva ngo yishe abantu byaradutunguye cyane turikanga noneho tutangira no gushyaho ku matera tiyewe babana burya bakubitaga ishi ugasanga babyimbye amatama afite impamvu tutangira kuza kwigisha garide nanga mu makuru yazaga batubwiraga ngo ni umwana wa Rwahama kumva rero ngo ni umwana wa Rwahama tukanamwubaha cyane kuko twatuzi yuko Rwahama ari umuntu ukomeye ni nayo mpamvu tutatekerezaga yuko ibyo bindi byaza ko twamaraga nk'umurezi w'umwana ubyarwa na Rwahama
uyu mugabo agasanga bikwiye ko ababuza babo babona ubutabera buboneye
kurekurwa bwo nk'ibyakunda kumva yuko bakamuzanye mu ruhame tukongera tukamureba tukibaza uburyo ko no kumuburanisha uriya nuko nyine igihano cy'urupfu cyavuyeho kuko nawe nta bumuntu afite kuko uyu muntu yishe abantu 14 arakicara hari akabyemera ngo ngiye narabishe si waba gifite ubumuntu
ibyaha Kazungu akurikiranywe ubushinjacyaha ntibugaragaza muri dosiye yabwo igihe nyacyo yaba yaratangiye kubikorera gusa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 9 nibwo byamenyekanye ko uyu mugabo yicaga abantu yarangiza akabatawa mu cyobo yari yaracukuye mu gikoni cy'inzu yakodeshaga mu kagari ka Busanza ikanombe ku Kicukiro mu myiregure yabwiye umucamanza ko yishe abo bantu nyuma y'uko bamuteye sida ku bushake bwabo ingingo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwihutiye kwitangaho umucyo ruvuga ko Kazungu abeshya ari mutaraga Eric Bagirubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Eric bagira ubusa urakoze iyo nkuru rero yawe abakunzi b'ijuri y'America mushobora kugira ico muyivuze ko kuri Facebook yacu ni VOA radio yacu tubandanirize mu gihugu cy'u Burundi aho abanyagihugu baba mu gisagara ca Rumonge batariko barubahiriza ingingo zijanye n'isuku kugira ngo bikingirikiza cakorera hamakenga yuko bashobora kwandura iyo ndwara ni menshi inkwiju rya America yateguye ifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mu isomerwa n'umenyesha makuru Thierry Ndayishimiye ikigali mu Rwanda
Inyuma yaho korera yigaragarije mu gisagara ca Rumonge haraheze indwi umuntu umwe agafatwa kajanwa mu bitaro harafashwe ingingo zo gukomeza isuku muri ico gisagara muri izo ngingo zafashwe harimo kutavoma amazi yatanganyika kugira ngo akoreshwe mu ngo kirazira kandi kuja gukorera muri ico kiyaga ibikorwa bijanye n'isuku kumesura koga no kogerezayo ibyombo kirabujijwe kandi kudandariza ibifungurwa bihiye aho bitagenewe none ubu izo ngingo zoba ziriko zirakurikizwa ushitse ku kiyaga cha Tanganyika kumwe hawa Rumonge uhasanga abakenyezi bariko baramesuriramo impuzu abandi baba bariko barogerezamo ibyombo abandi nabo bagwiriyemo ugwaruka baba bariko bariyoga imiduga amapikipiki n'amakinga naho nyene byogerezwa muganga Alexis Nkuru nziza rongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge ati biraduteye ubwoba
hanyuma mvuga bishobora kuba biteye ubwo urumva usanga umwe yaje kumesa ubundi ugasanga yaje ko ari karoga haruhande yabo ugacyo usanga ubundi muntu ari karavoma ibyo rero birateye ubwoba kuko urumva yamigera umwe azobaje kumesa n'uje koga yikuye ko wa wundi nawe aje kuvoma ucyo usanga ariyo yadashe agatwara imuhira
aho ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu Rumonge ni abarobyi n'ababafasha barara mu tuzu tw'uduhema haba barobyi bashika ku gihumbi ariko n'akazu ka sugumwe kahabazwa ndayiragije Egide twamusanze ku musenyi wa Tanganyika mu Rumonge ati nihigu kugene abarobyi bo kwihagarika no mu gihe baba bari mu mazi kuroba kuko amato yabo atagira twasugumwe aho kuri uwo musenyi wa Tanganyika ni naho kenshi usanga harara abana bo mu ibarabara bamwe mbere bakitumaho nyene kumweha bagafukisha umusenyi kuko atatuzu twasugumwe tuhari mu gisagara cha Rumonge kandi hari ubukene bw'amazi meza mu gihe rero Rumonge igwiriyemo abayisilamu benshi bakoresha amazi mu tuzu twasugumwe ubwo bukene bushobora gutuma imigera yakorera irandagata kubera ubwo bukene bw'amazi ndayiragije Egide ati amazi naboneke
urabona nk'ubu turiko turakiyaga ce nawe urabona mu mabomba nta mazi ahari
ikindi gishobora gutuma korera irandagata mu Rumonge n'urudandazwa kw'ibifungurwa bihiye amacapati ibitumbura amavoka n'ivyamwa bitandukanye biracatemberezwa ku mabarabara bamwe mbere babitegereza ingenzi ziba ziri mu mamodoka anyuragiranwaho mu Rumonge Egide ndayiragije akabona ko gutuza urwo rudandaza bigoye
urya muntu yoba afise kajya kantu katuma korera igwira niyumvirijwe na leta imwereke ikindi kintu yokora kuhugira ntihave habi ngorane kajya kaza akaba ariko kuba kamutumbye n'umuryango kakamwigishiriza n'abana kutura ikibazo cyo kuvugira atako kazi nureke ata kandi wamuteguriye icyo leta n'ukuri yari kukiraba ikagwiza ubuzi kuri abo bamama bakora icyo kintu uri kuranaraba ingo nyinshi uri kuraziraba ubuzirishwa n'abagore
mu bibanze nabyo bihuriramwe abantu benshi nabuze ubwasugumwe rusange buhabazwa aho tuvuga ku bituro by'imodoka ku isoko nkuru ya Rumonge no ku kibuga cy'inkino aho mu Rumonge ikigwereka ko bagendera ibyo bibanza batagira utuzu twasugumwe bihagarikamo n'isuku ridashemeye rirangwa hafi y'ibyo bibanza aho usanga harangwa n'umunuko uva ku mwanda muto na mukuru isuku kandi nirishemeye mu bunywero n'uburiro bumwe bumwe bwaho mu gisagara cha Rumonge nta buzu bwasugumwe buhari kandi babandanya bakora nubwo bashizeho amakomite ajeje gukurikirana ibijanye n'isuku mu gisagara ayo makomite akaba afise ububasha bwo kugara ubwo bunywero canke uburiro mu gihe bigaragaye ko isuku ryawo ridashemeye aho mu Rumonge kandi hamwe korera yotera byogora kuvura abayanduye kuko hari harabitswe ibikoresho byo gufasha abanduye iyo ndwara haramenywe n'abasuma bimwe birasahugwa aho naho ni ku ivuriro ritoyi ryo kumutambara no ku bitaro bikuru bya Rumonge muganga Alexis Nkuru nziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge
ubwa mbere ubu hariho ikigo kijejwe kuvurikwamo ico kiza ca korera ni naco babomoye inshuro nyinshi bibamwo ibikoresho hariho ibikoresho bimwe twahavuye turahungisha dushira handi nivyo bikoresho dushatuba turikora ko mu kugira dushobore kuba turatunganya ariko kandi bigasaba yuko nubundi tubandanya tudodora kugira ngo ari hamwe huboneka abagwayi benshi twaba dusanga kumbure turengewe murazi nuko nico kiza kirandagata umwanya mutoya
abo twaganiriye batashimye ko bafata amajwi basaba ko bajejwe intwaro bova mu biro bakaja kugenzura ibijanye n'isuku ibintu bitarayangara barifuza kandi ko hokuba kwa utuzu twasugumwe rusangi abadukeneye bakariha amafaranga gutyo bakareka kuja kwihagarika aho babonye hose abajejwe amagara y'abantu nabo basaba abanyarumonge kwigora bagakurikiza amabwiriza y'isuku cyane cyane guteka amazi yatanganyika iyo babuze meza banywa no gusubira gukaraba cyane ne nko muri tagihe hari hatekiza cha coronavirus
ya America yabaye isubizo cyacu radio ya America.
Ijwi rya Amerika rero ririko riragendera ikambi ya Nakival iri muri Uganda mu rukurikirane rw'inkuru turiko dukorerayo no munsi umenyesha makuru Ignatius Bahizi aratubwira ingene bamwe mu Barundi bari barahungiye muri Kenya bakaza nyuma guhungira muri Uganda ubu babayeho banshi imiryango igera kuri 40 muri bo bipfuza gusubira mu gihugu cabo c'amavuko Ignatius Bahizi Uganda muri Nakival.
Aba barundi bahungiye muri Kenya mu bihe bitandukanye kandi bamwe bari bahamaze imyaka irenga kuri 5. Bavuga ko kubera ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi bahisemo kwihungura.
Muri Kenya uko byagenze, cyambere umutekano muke, kindi cyakabiri nuko twatubayeho nabi. Dufata umwanzuro wo gukaruka inyuma mu gihugu cyacu.
Urabona batwahereye dufata amafaranga ashika ku 2000 y'amanyakenya mu kwezi ayo mafaranga barayakorora bayageza ku mafaranga 1600 ku muntu ariko uko bakorora amafaranga ibiryo navyo byatera biduka hamwe ugiye nokuvuga ntabwo twe twapokera indya twari mu nkambi ya Karubayeri ntabwo twapokera ibiryo ariko twapokera twatwara bamba zacu ku babosi aba bosi rero ibiryo barabiduza hamwe izondya upokeye izo z'ico 1600 wazirya icyumweru kimwe zikaba zirashize nga nta hantu ho gukora na hantu mu gutayo wirwa wicaye kuvuga ugiye kubitaro hoho bakubwira ngo wakamya amaraso ngo wakamya amazi y'umubiri kumbe ni nzara nta kintu ufite uri kurarya ishi natwe turavuga ati ko atagahunda yo guhungura impunzi irimo reka duhite dutaha.
Nongiye mbabaza ukuntu bageze mu nkambi ya Nakivale kandi batarigeze bahungira muri iki gihugu cya Uganda.
Twageze ku mupaka tumaze kwambuka tugeze mu Rwanda. Uganda yari yaturekuye twambutse kuri migration y'u Rwanda itugarura inyuma. Tugaruza muri Uganda. Batusubiza inyuma tugira ko hanatamu atamuhanda duhafise utugarura mu Burundi. Muri UN ya Uganda yabari yitwakira ituzana hanga.
Kwaraje itike iherera hiyo mu turenze muri Kenya Busia duhitamo kuza turaza nyene dufashwa nabandi bantu rero kujya usanga mwicaye mu igari nyene nabandi baza baraduha ubuyanzu nyene tugenda ku misigiti cyangwa se ku mashengero batucangira gutebaho tugera ngaho mu Rwanda rero turinjira ama rero baradufata baratwaka ibyangombwa nyene by'impunzi kuko nta bindi twari dufite barabicisha muri computer bararungika bacha baratwirukana twibwe bayitwaka twagira ngo hari icyo bagira badufashe barabidusubije bamaze kubidusubiza bahita baratwirukana twabonye rero yuwe niza kudutora yo mu Bugande baratuzana nga
tuza kugera ahantu bita Kagitumba turinjira mu mpaka w'u Rwanda muri migration y'u Rwanda barapima imizigo barareba ko cya byuma twa batuzanye imizigo barayipima rusanga ntangorane ariko nyuma cyagiye kuhaba barareba ta mwese tubabune mwasubiye muri Uganda cha turagenda turacumbika aho kuri border Kagitumba abantu baragerageza baradufashirizaho twahamaze iminsi 3 badufasha baduha ibiryo n'ukuri abanyagihugu ba Uganda imani bahezagire kuko baradufashije cyane.
Ibibaye mu gihe hari n'izindi mpunzi muri Uganda ziganjemo iz'abarundi n'abakongomani bagerageje kuva muri Uganda baja muri Kenya kuri bo iki gihugu kiraborohereza gusa bamwe mu bahabaye siko babibona.
Ignatius Bahizi urakoze mbere guhana gahindukira ngende mbwiye abakunzi b'ijugi America kukiri kurakora mu ikambi ya Nakivale ejo rero muzokumva iyindi nkuru ku buzima butandukanye impunzi z'abarundi bari ngaho babaye nonga duce dusozera makuru no mugoro batwaye tubafitiye yakoze Nadia Taha na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane ni nahaze karakanya muneza ntangere ko kubana namwe kuri no mugoro batuzongere ejo mukurindira murara haryana hataryana harari umwansi.